Abaroma ikigabane cya 16. Ndabashimiye Foyibe muvukanye. Niwe mukozi w'ishengero ry'Ikenkireya ngo mumwakire kubwo umwami wacu nkuko bibereye abera kandi mumufashe guca tuzogomba cyose. Kuko nawe yafashije benshi barimo nanjye. Muntahereza Prisikira na Akwira abakoranye nanjye muri Kristo Yesu kandi bahebye imitwe yabo ngo icibwe kugira ngo bakize amagara yanjye. Sijewe jenyine ndabashima, ariko n'amashengero yose yo mu banyamahanga arabashima. Kandi muntahirize ishengero ryo mu nzu yabo. Muntahirize Payineto wo nkunda, niwe yatanguriye abo muri Asiya babaye aba Kristo. Muntahirize Mariya yabakoreye cyane. Muntahirize Andironiko, nayo niyo yadusangiye umuryango. Ababohanywe nanje ni barurangiranwa mu ntumwa, niwo bantanze kuba muri Kristo. Muntahirize Ampuriyato wo nkunda mu mwami wacu. Muntahirize Urubano dukorana muri Kristo na Sitaka wo nkunda. Muntahirize Aperi yagererwa karama muri Kristo. Muntahirize Abamowo kwa Arisitobulo. Muntahirize Herodiyoni dusangiye umuryango. Muntahirize Abamowo kwa Narukiso abari mu mwami wacu. Muntahirize Tirufayina na Tirufoza bakorera mu mwami wacu. Muntahirize Perusa kundwa yakoreye mu mwami cyane. Muntahirize Rufo yatoranijwe n'umwami na nyina ni nka mama. Muntahirize Asunkirito, Furegoni, Herume, Patirova, Heruma n'abavukanye bari kumwe nabo. Muntahirize Filologu na Yuliya na Nereyu na mushikiwe na Orumpa n'abera bose bari kumwe nabo. Muramukanishe kugumbirana kwera. Amashengero ya Kristo yose arabaganuza. Ariko bavukanye ndabinginga kwitegereza abazana ivyo gutandukanya n'ibitsitaza bidahura n'ivyo mwize mubazibukiye. Kuko bameze batyo batazakariye umwami wacu Kristo, ariko bajakariye inda zabo kandi boheje imitima y'aberanda amajambo meze n'ivyo kubanezereza. Igitumye ndababwira ivyo ni uko kumvira Imana kwanyu kwamamaye mu bantu bose. Nico gitumye ndabanezererwa, ariko ndagomba kumuba banyabwenge ku byiza mukaba batungu kubibi. Imana nyenamahoro izofusenyorera Satani vuba munsi ibirenge byanyu. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo wane namwe. Timoteyo dukorana arabaganutsa. Bona Rokiyosi na Yasona na Sosipatiro dusangiye umuryango.
Nanje Terutiyo nanditse ikicete ndabaganutsa mu mwami wacu.
Gaya arabaganutsa, niwe yampaye indaro kandi yakiye nawe mu ishengero bose. Erasita ganze vy'ikora ry'iki gisagara na kwa rutumuvukanyi wacu barabaganuza. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bane namwe mwese. Amina. Imana ishobora kubakomeza nk'uko ubutumwa bwiza nahawe n'ukwigisha bya Yesu Kristo bivuga bihura no guhishurwa kwibanga ryahozwe uhereye kera hose, ariko muri iki gihe riraserutse kandi byanditswe n'abavugishwa n'Imana birimenyesheje amahanga yose nk'uko Imana ihoraho yageze kugira ngo bumvire Imana babiheshwa no kwizera. Imana ifise ubwenge yonyine n'icyubahiro kibicayo ku bwa Yesu Kristo. Yihe bitazoshira. Amina.